Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabaramukije mwese muri kumukurikira Radio Nzamba gateka kawe nongera ndabanikaze muri cyasango cy'amakuru mu Kirundi twabateguriye turi ku munsi wa kabiri n'igenekezo rya 2025 ruheshi umwaka wa 2024 amakuru twabateguriye nayo tuhera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize inzu zikoreramo ikinyamakuru iwacu muri quartier NSS ni muri zone rohero muri commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura zaraye zitewe amabuye muri ijoro ryake n'abantu bataramenyekana mu buyobozi bw'ikinyamakuru iwacu bukabibonamwo iterabwoba ribandanye rikorerwa ico kinyamakuru ariko ngo ntibarota bacika intege ubutungane bw'uBurundi busabwa kwikubita gashi bukareka kuba igikoresho c'ubutegetsi mu guca imanza za ngondagonde mu rubanza rw'abasirikare banze kugwana n'umuhari M23 mu gihugu ca Congo uno munsi bapfungiye mu ibohero rya Rutana muri ano makuru murakurikira umushinga w'amanza ramvye bigira imana aho negura ingene basambijwe badafise ababunganira imbere y'amategeko ubukene bw'igitoro buri ko butuma ibidandazwa bitari bike bibandanya kuduga igiciro c'igifungwa c'indagara ziva mu kiyaga Tanganyika caraduze ku nshuro zirenga zibiri muri aya mezi atana heze mu gisagara ca Bujumbura biturutse ku mato yahora akoreshwa mu kuziroba atakironka igitoro akoresha amakuru twabateguriye saya gusa kwa guca ku mayange mu kanyisase nido nido
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha nikaze muri ano makuru twabateguriye duhera kuri no nkuru iciye ku masonga ivugwa mu mutekano wo mu ibarabara abasirikare barenga 15 ni bapfuye kuri uyu wa mbere naye barenga 10 barakomereka mu isanganya rikomeye ryabereye muri commune Mabayi mu ntara ya Cibitoke abasirikare bakaraba muri bataya 71 ya Artemis baheruka kugomborwa bava mu gihugu ca Somalia bakaba abasirikare bo muri bataya ya 71 bariko bajanwa mu kibira kugomborana n'abasirikare mu ikambi y'amajana 221 hamwe n'abasirikare mu ikambi y'amajana 222 bahora mu kibira kugira bitegurire kuja mu gihugu ca Congo nkuko amakuru ava mu gisirikare abandanya vyemeza igisirikare c'u Burundi kikaba tatu kirashikiriza kuri iryo sanganya tubandanye n'amakuru twabateguriye mu gisata c'ubutungane ubutungane ngo bwo kwikubita gashi bukareka kuba igikoresho c'ubutegetsi maze bagasoma amategeko ku basirikare banze kugwana n'umuhari M23 muri Congo nakamo k'umushinga w'amanza Janvier Bigirimana avuga ko urubanza baciwe rurimo ibihano bikomeye ari n'agatotezo ku gisirikare ivyo mbere ngo bishobora no gukora ku bategetsi hamwe batovyifatamwo neza Maitre Janvier Bigirimana agasaba ko igihe abasirikare bozokunguruza bohabwa uburenganzira bwo kuronka ababunganira imbere y'amategeko abo bita abashingwa manza bitoreye dutege yompi umushingwa manza Janvier Bigirimana
twibaza ko hari nyifato ihunyanga uburenganzira bw'abasirikare kuko amakuru dushikira nuko batashoboye kuburana umwidegemvyo na cyane bashigikiwe n'abashingwa manza umwe wese igitoreye ibyo rero byo kuba hafata ikivunga bakabacira imanza zikomakomeye nk'izo twibaza ko ari ibintu bituma icuka mu gisirikare cy'u Burundi gitera cunyuka narirya abo basirikare batarira busema kuja kugwana bambaye umwambaro wa Congo kuja kugwana intambara batunze bituma baja kuyigwana kuja kugwana batahawe uburyo bwo gushobora kugwana nk'uko bavyize twibaza ko ibyo bitabimenyerewe yuko abasirikare b'u Burundi bantu kugwana nacyo bituma abategetsi b'u Burundi cyane cyane ubutungane bw'u Burundi imbere y'uko bacira mwene izo manza ziremereye bateza kumviriza bagafatira ku byiyumviro byabo bagafatira no kubyo bashikirije cyane cyane bakabaha n'uburenganzira bwo kwiregura bashoboye kwifashwamo n'abashingwa manza bo nyine bitoreye hakubahizwa amategeko yose agenga igihugu mu bijanye no kwigwa rubanza kuba rero ibyo bitakozwe haraho nyanzwe amategeko tukibaza yuko abategetsi mu Burundi bakwiye kubita gashi cyane cyane ubutungane bw'u Burundi ukareka kubandanya buba igikoresho gikoreshwa n'abategetsi iyo hageze imanza ubutegetsi bwa CNDD-FDD bufise inyungu turazi ku bucamanza butubabuka guhagarara ngo bushobore gushikiriza ijambo rijanye n'iby'amategeko ategekanya ibyo rero n'ibintu babaje n'ibintu byo kwiyamiriza tukibaza rero yuko gutulatuza igisirikare cy'u Burundi gufata abasirikare bakabacira imanza nk'izo hari igihe bibaza yuko kumbure bariko barabahasha ejo ibyo babatumye byose n'ibitakwe n'amategeko bemere kubikora ariko twibaza ko bariko barihenda nk'uko ari abasirikare twumvise babyivugiye hariho abavuga ati ako tujya gupfa twambaye umwambaro wa Kongo mu ntambara zidatahura kumbure duhisemo kwemera gufungwa tukibaza rero yuko abategetsi bategerezwa kwiga neza icyo kibazo maze bagafata ingingo zibereye zituma hagaruka icyuka cyiza mu gisirikare cy'u Burundi atari uko n'abandi ejo bazokwanka kurwana kumbure bafata n'izindi nzira nibaza ko inzira abasirikare bashobora gufata ari nyinshi ibyo rero tukibaza nimba batayibona abategetsi b'u Burundi kumbure hari igihe bazobimenye hageze yuko badashobora no kubigarura tugasaba rero yuko ubutegetsi bw'u Burundi cyane abajejwe iby'ubutungane iyo dosiye twibaza ko igiye kunguruzwa boheza bakayiga neza bagakurikiza amategeko bagaha uburenganzira abasirikare bwo gushobora kwiregura no gushobora kwifashisha abashingwamanza nk'uko amategeko agenga iby'imanza z'ibyaha asanzwe abitegekanya mu Burundi
ariko ku muhinga mubiranye n'igisirikare avuga ko abasirikare bahaye umugongo umwansi atakindi bakwiye atari uguhanwa kubwa Gratien Rukindikiza ngo ico boshobora gukora conyene no gusaba ko ibihano byabo bigabanurwa Gratien Rukindikiza agashimangira avuga ko nibaba banegura ababatwara ngo bakwiye kubakura naho biruko akabona ko mu bihano bahawe batari gusabwa gusubiza amafaranga yakoreshejwe mu kubunguruza tumutege yompi
ico nuvuga cambere nuko mu bisanzwe amategeko y'igisirikare n'ibyo avuga ibihano birategekanijwe niko bimeze mugabo n'ijya mbere mbona basirihisha basirikara amahera y'urugendo bagiye kuvya akazi naho babagarutse ico nuvuga umuntu ubifashe ku bintu by'ukugira ikigongwe umuntu yo kwibaza ati abantu ndi babahane ndi babareke mugabo umuntu ari ku bintu byerekeye iby'igisirikare bisanzwe bararungitswe mu ngwano gufasha muri Kongo ni ibintu bisanzwe ko igihugu kijya gufasha ikindi ni ibintu bisanzwe ko abasirikare bagenda badategujwe batarinze kugirishwa inama abasirikare baronka ordre sibo barinda ngo ndayemeye cyangwa ndayihakanye mu gihe abasirikare bagiye kugwana ahantu bakavuga bati ibintu ntituvyemeye aho ni ikindi kibazo kuko uwo vuga ati muri Somalia baragenda yo kubera haba ari iby'amahera haba ari amahera bazoronka muri Kongo nta mahera baronka kandi nuko iyo ngwano ishobora kubavuga ati iyi ngwano twe tubona yuko igoye kuko bageze kubibona bamaze gushikayo batanguye gupfa ntibabivuze ngo baragumutse kugenda imbere y'uko bagenda niho je kubwiwanje harimo ikibazo hanyuma mu gihe umuhawe itegeko ryo kugenda kugwana bikanka cyangwa mukavuga ati biratwankiye mukagaruka muwa mwagize ikosa ry'igisirikare ni haba hariho desertion mwakuye mu ngwano mwavuye iyo mu bisanzwe igisoda cyose kivuze ati iyo ngwano si gwacu ico bishobora kugira ngo ntibashobore guhanwa nuko bashika nabo bakavuga bati abantu baduha amategeko natwe tugomba tubikure ko marasenyura intwaro mu gihe badasenyura intwaro utwara igisoda utwara igihugu niwe komanda supreme araheza akabapfunga aho umuntu akurikije amategeko neza nuko abyiyumvira marahanwa bashobora kuvuga bagasaba uko bogabanura ibihano kubera ko abo bagwana hamwe batagomba kugwana abakongomani batagomba kugwana ibyo birashobora kumvikana mugabo ntawe uvuga ati jewe kubwanje sinovuga ngo baragarutse barabaye ngaho nk'abandi bantu basanzwe ni ibintu bigoye kuko n'ubu abasirikare bakibandanye bagenda kugwana muri Kongo hariho ibyo kuvuga ingwano baje kugwana niyo cyanke si akaba ni kuvuga ati baragarutse baranse amategeko y'igisirikare ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye mu gihe ingwano atariyo ni ikibazo cy'igisirikare gusa ni ikibazo cy'igihugu cyose ni ikibazo cya asamble
Inzamba.
Amakuru twabateguriye kuri radio Inzamba gateka kawe arabandanya mu ijoro ryakeye ibiro by'ikinyamakuru wacu biri muri quartier NSS muri zone rohero muri commune Mukaza mu gisagara cha Bujumbura byaratewe amabuye n'abagizi ba nabi bataramenyekana. Ubuyobozi bw'ico kinyamakuru muri ya militaire bwo bari bandanye rikorwa ico kinyamakuru ariko bakavuga ko ibyo bitabaca intege mu kazi kabo ko kumenyesha makuru. Dukurikire Abbas mbaza umutima n'umuyobozi mfata kibanza w'ico kinyamakuru yabivugiye kuri Radio Bonesha FM.
Amabuye menshi gushika naho cyo dukashaza abapolisi baraza nka 20-30 bashiwe n'amabuye gushika no mu ibaraba hanyuma baca barigabura imigwi baragerageza kuraba mu ngo bana gerageza kudodora ati ni musohoke aya mazu ngaha menshi usanga ashungwa n'abamutekano ababita abaviji benshi barasohoka ariko aya mabuye yagiye gucureha saa munani nta bintu byinshi bashaka byononekaye mugabe icyononekara ni mu mutima urumva ko uhungabanye urumva ko ugize ubwoba ibi bintu nibaza yuko ushaka gutera ubwoba kubura amenyesha makuru mugabe ibyo ntibyo dushintege amenyesha makuru nabo ni nk'ingere gihambaye ya demokrasi biyibutse yuko umwuga dukora ari kirumara mu gihugu biyibutse yuko umwuga kumenyesha makuru atomoye neza atohojwe neza ari ikintu gihambaye mu gihugu.
Ibyabaye ku kinyamakuru iwacu bikurikiranye n'iburabuzwa riherutse gukorerwa abamenyesha makuru bacu akaba ari umumenyesha makuru Pascal Ntakarutimana arongo igisata cya politike yahatswe kunyuruzwa n'abantu bambaye umwambaro w'igipolisi hamwe na Jean Noel Manirakiza aserukira ikinyamakuru iwacu mu ntara ya Gitega yakubaguwe n'urongo y'igipolisi muri iyo ntara. Amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata cy'ubutunzi.
Inzamba.
Igiciro cy'indagara cyaduze ku nshuro zirenga zibiri muri aya mezi atanu aheze mu gisagara cya Bujumbura kikaba cyavuye ku mafaranga 50,000 kikaja ku mafaranga 120,000 mu mafaranga y'amarundi. Imvo ngo ni uko utwo dufi duto tutakiboneka ku mato yahora akoresha mu kuziroba atakironka igitoro akoresha. Umubabaro ni mwinshi mu banyagihugu babaye kandi bafise amikoro make kuko ayo mafi bahora abafasha mu kugaburira imiryango yabo abana babo bakabona kutagwara indwara zifatira ku gufungura nabi. Reka inkuru tuyibaze Olivia Gakimu.
Abanyagihugu baba ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bavuga ko hafi amezi atanu arumanye ibiciro by'udufi duto duto bita indagara biduze ku rugero ruteye ubwoba. Ikiro kimwe cyonyine cyahora kikugwa 50,000 ubu kigeze ku 120,000 by'amarundi. Ukubura igitoro gikoreshwa n'abarovyi ngo niyo ntandaro nyamukuru.
Ibiciro by'ibiri ariko mabituruka cyane mu gisagara cya Bujumbura ku buryo buteye ubwoba. Ngomba ntange akarorero ku ndagara hari haheze nk'amezi nk'ane cyangwa atanu ikiro cyagurwa amafaranga 50,000 ariko kigeze ku mafaranga ari hagati y'100,000-120,000 ku kiro. Ngomba ko biteye ubwoba sanze cyane. Mu nyamukuru rero dukura bakorera muri urwo rudandazwa bavuga ko ari igitoro hanini amato bakoresha mu kuroba akoresha igitoro muto dukeye tugeze ngo caboneka dushikiyeho tugurishirizwa twazimbye cyane kubera ibiduga ibijana mu gitoro nacyo kikaba kidahari.
Abahagwa ngo ni ba nyarucari kuko indagara zahora zibasahiriza mu kugaburira abana babo bigatuma batagwingira. Basaba leta gutorera umuti ibura ry'igitoro kuko kibuze ingorane ziba nyinshi mu gihugu.
Abanyagihugu batoye rero nitwe tumerewe nabi kuko tutagara nitwe twahora tubikorako kubera nta bushobozi dufise bwo kugura akanyama. Aha akumenyesha ko bisakara cya Bujumbura benshi batunzwe no kukazi cyangwa agaceri kuko ari byo babona bimeze nk'ibikwira kubera ubukene uwo muntu araba bimeze nk'ibikwira n'ubwiza bwiza mu cyaro. Ibyo nabyo bikaba bisaba gukotswa n'utwo tuboga nyine bumva twasinje kuri urwo rugero. Ni kuri rero dusaba leta ko yabatorera umuti ikibazo cy'igitoro kumuramba ko igitoro iyo bikenye ingorane ziba nyinshi mu buzima bw'igihugu.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba gateka kawe twarondeye ujeje ugisata c'ubutunzi mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo agire ico abivuze ko ariko nitwashoboye kumuronka.
Olivia Gakima arakenuye agakuru keza kurukino rw'umupira w'amaboko basketball icamwe impuzo makungu ry'urukino rw'amaboko basketball ryaremeye ko Burundi buriha inshuro zine amande bwasabwe angana n'ibihumbi 50 by'amafaranga y'amanya Suisse gushika ku igenekezo rya 31 Kigarama umwaka w'2026 ayo mande akaba angana n'imiliyoni 160 zirenga gato z'amafaranga y'amarundi ingingo ikaba yari yafashwe inyuma y'iho nyangwa cy'amategeko agenga ishyirahamwe mpuzamakungu FIBA igihe mugwi Dinamo wari witavye ihiganwa rya bari ryari kuribera mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Komite nshingwabikorwa ikaba mu rwandiko yasohoye kuri uyu wa mbere yashimye utwigoro tw'urukundo rw'urukino rwa basketball ishyirahamwe mpuzamakungu FIBA geretse ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi. Ni kuri ino nkuru ivugwa mu gisata cinkino duciye dusozerera ko amakuru twabateguriye kuri no wa kabiri. Reka nshimire mwe mwese mwari muduteze yompi, nshimire nabagenzanje mwe wese ku ruhara yerekanye kugira aya makuru aboneke nkuko muyumvise. Bonfis niyongere nako ndabashikiriza ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mubanyu na Gahwana.